Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga musanzwe mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira hanini ibibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi wa kabiri turiko turaganira tugiye kuganira nako numugwi w'ugwaruka rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugwi ukaba ari uri kurategura amahiganwa ya Mr na Mrs Burundi America mu gisagara cha Davenport muri Leta ya Iowa. Ayo mahiganwa akaba zoba ku itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu, yatangujwe n'umwigeme Isabelle akaba ariwe umwe mu bigeme batanguje ayo mahiganwa, umwe mu bigeme batanguje ayo mahiganwa muri Leta ya Iowa hamwe na Nishimwe Marie. Ayo mahiganwa rero akaba ariko aritegurwa muri ino minsi kwitabirwa n'ugwaruka rwinshi rw'abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kuganira nabo twumve ingene bateguye ayo mahiganwa, batugire byinshi byerekeye ibikorwa by'ugwaruka ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri ayo mahiganwa n'ibi bikorwa by'ugwaruka rw'abarundi, ugwaruka rw'abanyafrika bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baragerageza kwiteza imbere no gufasha kibano aho baba hamwe n'igihugu cyabo cabibarutse c'u Burundi mu bikorwa bitandukanye. Ikaze mwese kuri Facebook yacu murasha gutanga nimero zanyu nkuko bisanzwe mugaterera. Adresse yacu ni VOA Radio yacu kuri Facebook, ni VOA Radio yacu aho musha gutanga nimero zanyu. Ikaze mwese rero
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga, ikiganiro mwumva buri munsi muri aya masaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi tugiye kuganira kubijanye n'urubanza ruzaba mu ndwi iza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ndwi iza harimirije amahiganwa ya Mr na Mrs Burundi America ku itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu mu gisagara cha Davenport muri Leta ya Iowa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo mahiganwa ariko arategurwa n'ugwaruka rw'abarundi bafise imigambi yo gufasha bagenzi babo kwijukira ibikorwa by'iterambere hagati yabo mu kibano aho bari no mu gihugu c'u Burundi cabibarutse. Mu kiganiro rero muri sanga c'uyu munsi turaganira n'abariko barafasha gutegura ugo rubanza hamwe n'umwe mu batsindiye ayo mahiganwa mu mwaka uheze ya mahiganwa ya Mr na Mrs Burundi America. Ribaye ijya kabiri rero ayo mahiganwa abaye yatanguye mu mwaka uheze wa 2021. Ayo mahiganwa yatangujwe n'umwigemwe ndi kumwe n'Imana Isabella na bagenzi biwe. Uno munsi umwe mu bagenzi biwe turi kumwe ni Nishimwe Marie akaba yarafashije mu bikorwa byo gutanguza ayo mahiganwa. Turafise kandi ku murongo wa telefone Mbanzamihigo Ibrahim ni umusore yatsindiye ayo mahiganwa mu mwaka uheze nka Mr Burundi America. mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Nibo turi kumwe rero batuganirize kuri ibyo bikorwa barimwo, ibyo bikorwa byimirije kuzoba mu ndwiza n'ibindi byinshi basanzwe bakora nk'aba jeune b'Abarundi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse nk'uko bisanzwe murashaka gutanga nimero zanyu kuri Facebook, Facebook yacu ni VOA Radio yacu, kugira ngo mushobore guterera mubaze ibibazo mushikirize ivyumviro nk'uko bisanzwe. Muri kumwe rero na Oriane Itangishaka nk'uko bisanzwe, muterere mu kiganiro nk'uko bisanzwe. Reka twakire bagenzi bacu twashobye kuranga ku murongo wa telefone mu kiganiro cy'uyu munsi. Mpere kuri Nishimwe Marie. Amahoro neza Marie.
Namahoro, mwakoze cyane kuba mwatwemereje kuza kuba yagisha no kubatera inkungu. Hanyuma tukaba tunezerewe no kuvuga ibyo turiko turakora n'ibyo dushaka kugeraho kugira duteze imbere Burundi n'Abarundi aho bari hose mu bihugu byose, cyane cyane mu Burundi no ngaha muri Amerika.
Urakoze cyane. Uyo ni Nishimwe Marie. Nishimwe Marie mu ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America. Amareka mpindukire na Kire na Mbanza Mihigo, nize ko ndiko ndabivuga neza izina ryawe Ibrahim. Ibrahim, kaze neza nawe mu kiganiro muri Sanga.
Ego, murakoze. Izina urabivuze neza nkuko Marie yavuze ati turumva umunezero kuba muduhaye akanya twakwicaye namwe kugira mutumenye kandi mumenye niko bwo turakora.
Urakoze cyane, urakoze cyane uti mutumenye. Ego, reka duheraho nyene tubabaze abo muri bo kubatabazi. Hariho ba jeune bamwe barabazi kuri Instagram, kuri Facebook n'ahandi, ariko nko mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda canke n'ahandi ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatabazi. Mpere kuri wewe Nishimwe Marie, abatakuzi Nishimwe Marie ninde muri make, wavukiye he, wakuriye he, uri mu bikorwa bihe muri mise?
Jewe kwizina ni Nishimwe Marie, nkaba navukiye muri Tanzania, nakuriye muri Amerika ariko ndakunda gutembera mu Burundi. Ntago mbaho nk'ubutazi Kirundi cyangwa Abarundi nubwo bitugora gake gake. Nkaba nkora mu bintu byerekeranye ibiharuro, financial mathematics, nk'umu investment performance analyst. Niko kazi nkora ka buri munsi, ntago nzi kugasigura mu Kirundi, sinzi nuko babifise mu Burundi. Ariko hanyuma nkakunda kubyina indundi, ndakunda gutamba cyane, kandi nkakunda guhura n'Abarundi n'Abarundikazi aho ndabonye hose no guteza imbere igihugu cyacu.
Urakoze cyane. Ati niga financial mathematics, urumva ni ibintu bijanye n'ibiharuro, kwiteza imbere, ubugwiza tunga n'ibindi byinshi byerekeye ibiharuro. Tugerageje kubisigura, birakomeye cyane. Tuzoguhamagara mu kindi kiganiro bisigure neza, kumbure tere intege n'abandi bashobora kubijamwo. Numva umengo ni ibintu bishobora kwinjiriza amafaranga mu buryo bukomeye.
Urumva ni ibintu kenshi kubera nibyo nkora mu kazi kajyanye na investment,
kugwiza itunga
cyangwa guharura ibiharuro mu bagwiza itunga kugira ibintu bigende neza, ari ryo terambere dushaka kubona mu Burundi. Urumva ibyo tuzobibandanya ikindi gihe
cyane rwose. None ga Nishimwe Marie, murantunga mufite imyaka ingahe? Uvuze ati mwavukiye muri Tanzania, mukurira ngaha, ubu mugeze ku myaka ingahe?
Ubu mfite imyaka 26, ariko nzokwiza 27 coming up soon.
Ego cyane, urakoze cyane Marie. Reka mpindukire mbaze na Ibrahim. Uwo turakubona cyane kuri Instagram, hari igihe ugira ama Instagram live, hari igihe uri kuri Facebook uri kuratubwira byinshi bya Mr. and Mrs. Ibrahim. Muri make ninde, yavukiye he, yakuriye he muri make?
Kuma yavuze naje navukiye mu gihugu cya Tanzania, kama umurira aha muri Amerika. Muganaje kwanza ukwezi kuza anazingiwa nagiye gutembera ngaho mu Burundi. Nzaba ndi kumwe n'ababyeyi, urumva icyo ni kintu kiri ku mutima cyane rwose, kandi fuso umwete cyane rwose no kwishima kuba nzaba ndi mu gihugu cy'u Burundi. kumyaka mfite imyaka 25 ukwezi guheze nabona kwezi imyaka 25 nkaba nigiye psychology kukazi naho nkaba nkora ndi mu case worker nkora na organization ngaha yitwa World Relief ifasha ya kunovuga ifasha abantu bashasha baba binjiye mu gihugu kubafasha kuba gutangura ubuzima bwabo bushasha mu gihugu binjiyemo no kubafasha kurondera ubuzi kubafasha kubaho neza kazi kenshi na kenshi umuntu ari mushasha mu gihugu bira binananirana kuba utazi ururimi cyangwa kuba utazi mbaho ugende hehe na hehe so ni kubafasha kugira na bene biyumve sawa biyumve ko bameze neza so nicyo kintu niko kazi nkora
bitegerezwa kuba biryoshe gukora akazi nkako nk'umuntu yavuye mu bindi bihugu agashika ngaha akabona ingene gutangura ubuzima bitoroshe ariko ubundi kaba ari wowe uri kurafasha abandi gutangura ubuzima bushasha
cyane gose kubera urazi ko aho uri hose ukishe mu gihugu gishasha ni byiza kuba ubona nk'umuntu avuga ngo ururimi nka wewe cyangwa umuntu musa kubera ko na twebwe 50 kiri abana kigusha ngaha muri kigihugu cy'igihugu cy'Amerika ni ibintu twaciyemo ni ibintu byatugoye so kuba ndi ku ruhande go nofasha umuntu avuga ikirundi giswahili akabona ko umuntu akaramfasha na nyene ni umuntu asa naje kandi bifite kuse nka histoire imeze kumwe ni kimwe yani umva iteka kuba ndagisisi
Nize cyane reka tugume ngaho gato mbere ko tuja mu byerekeye amahiganwa azuba mu ndwiza mbanze nganire namwe nk'abajene b'Abarundi baba nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwavuze muti mwavuki muri Tanzania hari abarundi benshi cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje bava mu gihugu cya Tanzania mbere namwe bwe mwanavukiyeyo muza ngaha mwitwa ko muri Abarundi ariko mwavukiyeyo ubu mukaba muvuga yuko mugiye kuja Ibrahim wewe ntangure kuri wewe mugiye kuja muri mu Burundi kuhabona mbega Ibrahim ubwo bari ubwa mbere wowe uja mu Burundi kuko benshi muri uyu mwaka nduba ko bazoja mu Burundi ku nshuro ya mbere batigize bahabona mu buzima uba warigeze kuja mu Burundi ni kiki cyagutumye ugira urwo rukundo rudasanzwe rw'igihugu utavukiyemo ariko ubunye wita ko uri umurundi
Je kurande guwanje aza wari ubwa mbere ngiye mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi bazi aho dukuriye aho twakuze ababyeyi bamwe batubwira ati nze turi Abarundi dukeneye gukunda Uburundi bw'iwacu batubwira ko dufise familia mu Burundi ko dufise imiryango mu Burundi bakatubwira ko dukeneye kuhabona sivyo kandi vendi umuntu nakuze naho nabikiye muri Tanzania nakuze nzi ko jewe ndi Murundi akaranga mu mutwe wacu ko ariko mu Burundi so ku mutima je namye n'umuntu yumva ko no hashika makanda habone mbone yabi wacu mbone uko hameze naho niwa imyaka ngingahe muri Amerika ngama ndi Murundi so kuba ndama n'umurundi ni byiza makanda naje ngenda habone kora mbone iwacu so icyo ni kintu cyane ku mutima ni kintu nakuze nzi kandi nikinayo nakuze mbwirwa n'ababyeyi ati mpaka wamumenye ko uri umurundi nako imico y'iwacu yose iri mu Burundi kubera naho nakuriye muri Tanzania sinigeze mbura menya imico y'igitanzania nakuze menya imico y'iwacu y'ikirundi angaha muri Amerika ego dukuriye mu mico n'akaranga umuntu ko muri Amerika mugabo ahariho hose ndi nakuze menya imico y'ikosa y'iwacu y'ikirundi
ni bintu bidasanzwe na gato kuko niyo uri kuravuga ikirundi urakivuga neza cyane bisigura ko mu muryango ikirundi mukivuga cyane hamwe nawe Marie nawe niko bimeze uramaze wabaza ko ukunda kuja mu Burundi ukija bwa mbere ikintu cyagutumye wumva ushaka kuja mu Burundi nk'umuntu yavuze muri Tanzania ugakurira muri Amerika umaze imyaka ingahe muri Amerika mu Burundi wahabonye gute kugira ngo ugire urwo rukundo rwawe
urumva twebwe twaje mu 2007 so imyaka 15 niho tumaze no ariko twebwe twagiye mbere yuko tuza ngaha ubwa mbere mama yaravuze ati nta kuntu mwogenda mu mahanga mutazi igihe muzogarukire ino mugende mutahabonye mugende mutabonye basenge banyu mugende mutabonye ba onkre urumva ntabwo byumvikana so twebwe nagiye mu Burundi ubwa mbere mu 2005 narahakunze cyane kubera nyine wiyumva kari muhera kubaho by'umunzi ubaho uvuga ati ahasi muhere wacyo hari igihe tuzosubira mu Burundi urumva natwe twabayeho nk'uko Ibrahim yabivuze twabayeho tuvuga ati ngaha ntago ari iwacu nubwo twahavukiye ntago ari iwacu mu Burundi ntihari iwacu ingendo bwa mbere rero navuga ati aha ni muhira kubona ba banyokuru na sokuru bwa mbere byari umunezero cyane byatumye nshaka kuguma subirayo bituma ndanahakunda cyane
ni umugisha cyane ko nabari bakiriho ushobora kugenda ukababona wagiye mu yihe ntara ugiye mu gihe gisagara igihe uja mu Burundi
twebwe rero turabanye Kayanza urumva twagiye mu Kayanza n'Ingozi urabona ko hegeranye niho bwa mbere twagiye ariko kenshi na kenshi iyo ngiye tugenda aho nyine mu Kayanza cyangwa i Bujumbura
ama nawe Ibrahim i Bujumbura ushaka kuzobona hehe
yeah nshaka kubona bose ngo iwacu dituruka mu mata zombi ko dituruka mu Rumonge so niho ku mutima niho hantu navuga nshaka kubona kubera niho haba imiryango y'iwacu kuva mvuka nakoze numva ko njyewe iwacu papa afise awe bivukana abo nuvuga ati nibe basenge biwanje ntarabona be niba batuye i Rumonge akaba ari ahantu je nshaka kubona cyane rwose
nk'umuntu amaze kuja mu Rumonge inshuro nyinshi no kugira yuko ari ahantu heza cyane ni ku mani ku Itanganyika nuko harateye igomwe uzoneze guhabonye ego uzojya gafi barakunda ifi n'uburobe urumva niwitegura imikeke reka rero bagenzi tuje mu bikorwa muri imwe byo gutegura urubanza rwa Mr. na Mrs. Burundi America mbere kuri wewe mbere ko tuja ku mirongo ya telefone kuko turazi ko n'abanywanyi baraza kubabaza ibibazo byerekeye urwo rubanza n'ibindi byinshi Marie urubanza mwateguye urubanza mwanagize no mu mwaka uheze ni kubera iki mwatanguye ibi bikorwa byo kugira amahiganwa ya Mr. na Mrs. Aho muri leta ya Iowa muri
urumva tutangura hariho abatanguye Miss Burundi USA babitangurira muri Arizona ariko baca barabiheba ariko hanini twe twashatse gutangura twitwaje guhintege ndibaza niko babivuga gutera intege urwaruka kugira rurebe ibintu ngo barukunda cyane kandi bongere babishyire mu ngiro babikore mu cyongereza babyita empowerment
gutera intege
hanyuma rero tukabikora buri mwaka tukabikora nko kumenga no bivuga neza nitwaje yuko twoha ijambo n'ahantu ubwo rwaruka rushobora gukorera ibyiyumviro byabo akabiri ibyo bintu twabonye twebwe tutaronse turiko turakura turiko turagenda muma yuniversite turiko turashaka ibyo turiko turiga hanyuma tukavuga yuko urundi rwaruka ntirwabikora abandi bazobibona bamenye yuko atari bo bonyine bariko barashaka gukora nk'ibyo bintu
birumvikana turumva ko hazoba hari amahiganwa batari baca abajene bariko barahiganwa kuza kuba umumisi cyangwa umumisi duhindukiye kuri Ibrahim Mr. Burundi America wewe waratsinze mu mwaka uheze baragutera amashugwe Ibrahim host Instagram Facebook byagenze gute kugira ngo winjire muri aya mahiganwa Ibrahim tubwire muri make icyatumye winjira mu mahiganwa ya Mr. Mrs.
Ego murakoze cyambere navuga ati nuko bwa mbere nk'ibyumva cyane ku mutima cyambere nibaje niko nuko ati kenshi na kenshi wumvise ijambo ry'ubuyampinga cyangwa kwirukira imeze kuba Miss cyangwa Mr. kenshi na kenshi twakuze twumva ko ari ibintu by'abakobwa gusa sibyo hama twumva aya mahiganwa agiye kuba bameze hamaze bala mukuru wabyo adusigurira ati ko turiko turarondera ko yani gushyira urwaruka rwacu rw'Urundi imbere nitwara abagusa ngo tugire ngo abakobwa gusa sivyo dukeneye gufasha abahungu n'abakobwa kugira iki kugira dufashe kwerekana akarangamuntu kacu k'Urundi twese abarundi no kugira nko mama yavuze empowerment bikeni kwerekana ku ruhande gose ama nabo yugwa mbere no gutinya naratinya niyo ah ibintu byenze bisoro ngo kubera nanditse ku rukundo ku mutima bwo kuvuga ati nze ngiye kwerekana karamwana akana mu kacu ku Burundi mbona impaka naje ndabijamo
ego hama urabijamwo uranatsinda akarukaranga ku Burundi uraronka uburyo bwo kukerekana ukoresheje iryo zina ryawe nyine rya Mr Burundi nyene
cyane gose n'ukuzi navuga ati cyane na mbere n'uko nidushimira nyene iri organization ya Mr Burundi America kubera wamaze kumfasha kenshi kenshi cyane gose mu byinshi cyane gose n'ubuzima ngiye nakora muri umwaka wose ibintu nakoze yandi bihambaye yose yandi bari kugira amerekani akaranga mu kacu ku Burundi so nakoze ibintu byinshi cyane rwose
mu kanya kari imbere rwaza kutubwira bimwe muri ibyo bikorwa hama na proje waba warapresense waba warashize imbere wari warerekanye igihe wari kurahiganwa ariko mbere yaho reka nkuko ntitwigungere ijambo n'ikiganiro twenyene abanywani bishwe rya Amerika kuri Facebook baratangiye guhamagara nabo nyine baterere reka duhere ku witwa Marcel kaze neza mu kiganiro
murakoze cyane kunyakira nami ndabaramukije
yego
nitwa Marcel koko nkuko bivuze mba mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'abaturanyi nawe bavandimwe mwadutumiriye uyu munsi ndashaka kubabaza ndo kwikubitiriro ndashaka kubanza kubakeza kwitinyuka bagize baka aho bari mu bihugu by'amahanga bakabasha kwitinyuka bakirekura nongere mbashimire ururimi gakondo rwabo bararuvuga neza cyane 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 biba bishimirwe kabisa
turakomera amashyi
hanyuma tuzi ko iyo hari gutegurwa ihiganwa nk'iri ngiri usanga harimo abaterankunga babashyigikira urumva Miss Burundi Miss Rwanda bitewe n'ibihugu baherereyemo irushanwa rya Miss hari abaritera intege bakarifata mu mugongo none bo bari muri Amerika ariko barategura Miss Rwanda Amerika so barashyigikirwa nande ese kominote sosiyete y'u Burundi iri aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika diaspora yabo ibatera intege irabashyigikira cyangwa bashyigikirwa n'abanyamerika bose muri rusange icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nk'urubyiruko usanga mu bihugu bamamo bakomokamo hari ukuntu ubona ibijyanye n'ubuzima numvishe ko misa w'umwaka ushize aho ngaho we anakora mu bijyanye no kuronderera ubuzima abimukira usanga mu bihugu abantu benshi bo muri Afurika bajya gushaka amikoro i Burayi ndetse n'aho ngaho za USA ababaza nti aho bamarira guhiganwa bakabona ikamba bakaryegukana misi ndetse na misi Burundi ariko batuye aho ngaho muri Amerika iyo barize urubyiruko ruri kugwa mu nyanja ruganiye hirya barugiriye ihe nama hari ukuntu bamara abantu bagera i Burayi cyangwa se mu bihugu bimaze gutera imbere bakaronka akazi ariko bagasa nk'abirengagije ibihugu byabo by'amavukiro ari nacyo gituma ubona tukibona urubyiruko rwinshi rwiyahura buriya iyo mvuga abantu bajya mu Burayi babona ni nko kwiyahura bavuga ati reka tugere no muri ibi byose n'ikintu mu by'ukuri babona ni iyihe migambi imigabo n'imigambi bafite urubyiruko rwo mu bihugu bakomokamo nibura ku buryo ushobora kuvuga ngo aba naba batewe intege n'aba ngaba kubera ko barahangana iyo migambi badufitiye ibyo bibazo bibiri ku kibazo kimwe muri make bashyigikiwe na bande iyo marushanwa aterwa inkunga na bande se n'abarundi ni kominote y'u Burundi ziriyo ngiyo cyangwa se ubwayo ni abanyamerika bose muri rusange murakoze nicyo kibazo kiri muri iki
Marcel turagushimiye reka tubanze twakire ibibazo by'ubundi mbere ko bakwishura ikibazo cya mbere turaza kukiha Marie cyerekeye aba bashigikiye hamwe kindi cyerekeye impanuro ufite y'ugwaruka turagiha Ibrahim reka nakire ku murongo wa telefone Nsabimana turi kumwe ku murongo
yego turi kumwe cyane
amahoro neza
n'amahoro n'amahoro
kaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyane cyiyumviye
murakoze cyane imperereye Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo nkirende ngira icyo mvuga kuri ibyo kuri abantu bategura minsi za Miss Burundi, Miss Rwanda n'abandi. Ibikorwa bakora rwose ni ibyo kubahwa n'abantu beza. Biriya ni muri kamideri cyangwa amarushanwa y'ubwiza ni meza kuko atuma abantu batinyuka, urwaruka, abakobwa ba Nyampinga bakagera bakigaragaza, bakagaragaza impano Imana yabahaye muri. So ndagira nshimire rero ayo ma community afasha abo bana kwitinyuka kuko barashoboye. Kwitinyuka ni byiza, bituma abantu bamwe na bamwe biteza imbere bitewe no kuva mu bintu byo kwitinya. So n'abantu bo gushimwa ni ukubashima, ahubwo ni ukubasabira n'abandi bantu bagire batera inkunga Miss Burundi, Miss Rwanda, Miss World itera imbere kuko igiraho ikura urwaruka by'umwihariko abakobwa. So ni ukubashima muri rusange. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Nsengimana. Bivuze nibyo koko nk'uko Ibrahim yari yabivuze ati yaratinya ntiyumva yuko yobikora, ariko kubwira ishyirahamwe atararishimira ko najya araje rigashobora kumufasha guseruka kuri ibi bya Nyampinga kugira ngo nawe nyine aserure ibyiyumviro byiwe. Ni naco gituma twanabatumiye batubwire ibyo byiyumviro byabo bafise muri bo biciye muri uko kuba mu bamisi. Reka rero mpindukire kuri Mari yishyura ikibazo cerekeye ababafasha batera intege, mbega abo bari Abarundi, abo bari Abanyamerika muri make. Mari uravye ariko barabatera intege n'aba batera intege mu myaka iheze mu buryo bwo ariko bwose nibande muri make.
Kamera cyane ko twamaze tukabashimira kuduga kwijambo no bwa yuko unabarundi benshi Abanyamerika barimo ariko ntago ari benshi nk'uko twaba tubishaka, kubera turashaka kumenyesha n'Abanyamerika yuko hariho Abarundi babana nabo, hari abaturanyi babo. Hanyuma kenshi na kenshi n'urundi rwaruka nkatwe ruriko radufata intege kandi turabishimira. N'amakominote cyane cyane kominote iri muri Quad City, Iowa na Illinois nabo baradufata mu mugongo cyane, tukongera tugafatwa mu mugongo n'ishyirahamwe ryitwa Tuvugane, kandi tukaba turiko turarondera n'abandi bashobora kudufata mu mugongo. Nibyo novuga, kandi naho nogeza, ariko novuga kenshi n'urwaruka ruri kuradufata mu mugongo, kubera ibyo twavuga yuko ari ibintu bihambaye cyane.
Niba nde bandi none wifuza guhamagarira kubatera intege, haba ari muri komunite y'Abarundi, nifuza ko bogira iyindi ntambwe yo kubafasha ngo mukorane ngo babafashe, muri kwije cyangwa muracakeneye ubufasha?
Turacakeneye ubufasha. Jewe nk'ibitekerezo byanje navuga yuko community zose zo ngaha muri Amerika n'izo ngaho mu Burundi, no kwifuza yuko twakorana tugafatanya mu mugongo. Hariho n'ibindi turiko turakora in the background sinashobora kubivuga kubera ntago biragenda mu buryo sinarema, ariko ni byerekanye n'abategetsi bashobora kudufasha mu mugongo.
Yego, reka mpindukire ikibazo cerekeye impanuro. Masere yavuze ati impanuro mufitiye ugwaruka, Ibrahim, impanuro buha ugwaruka ruriko rukurira mu mahanga cyane cyane, zoba ari zimwe mu mpanuro wifuza yuko ubashikiriza? Turaza kubandanya tuvuga no kuzindi mpanuro zerekeye ubuzima busanzwe, ariko wohera kukihe kuyihenyesha yerekeye impanuro ufitiye ugwaruka muri iki gihe?
Uwo mashale bagiye ikibazo kiza cyane rwose. Icyo navuga ku mpanuro gikuru cya mbere na mbere ko nahawe ugwaruka rw'iwacu abo tungana mu myaka, nuvuga ati icya mbere ukeneye umuntu ukwiyemera, sibyo? Ukemera ko ukabona ko ibyo ushaka gukora bifite akamaro, icyo nubwo nicyo cya mbere. Kandi ikindi ni uko twebwe dukuriye mu mahanga, twebwe twakuriye mu mahanga, turi abantu twakuze nti tutumva gusa ati ngo iyo tuva ni hanaka, iyo tuva hameze kunaka. Hama ababyeyi bacu badukuza batubwira ati kunda amashuri, kunda kwiga, nibyo bizagufasha gutera imbere, sibyo? Mvuze ko kino mvuga kimwe aho uri hose kira umuntu wari wose ndari twe mu bajene cyangwa nabakuze ni ubwambere ukeneye gukunda urundi bwacu kubera ahantu hakunda cyangwa ukunda urundi bwacu no uguha ziya nguvu zuko zo gutuma userukira urundi neza kandi ukaserukira yani umuco wacu yani ngo nje gikuru niki novuga cyane ni kwama yani ukunda icyo ukora cyangwa ukunda ifite icyo cyose cyose ku mutima cyangwa mubwe mu mutwe imbari ndoto n'imbari umugusha ashaka gukora ko yani ucemera washoboye kugikora sivyo na gutinya n'ibintu bisanzwe ariko ni kwita imbere yani ukavuga ati oke nize ndagikunda kandi cyo ndacyumva mu mutima cyangwa kugikora ani naho warohose wo hanje kugira ati nize oh wenda cishobora nikuka ko uwo muntu akubwira ko atagishobora kubera nyene aho yaciye ntiyagishoboye magana izi ati nawe wenda ni umuntu wogishobora nkikengera gikuru nubwira abantu bose
kwizera
ni kwizera icyo wumva ku mutima
ko kwiyemera
cyane rwose
yego urakoze cyane Ibrahim ego kujya bujyanye biragoye gushika ku kintu tizera muri wewe yuko unagishoboye ego reka duha karyo no witwa Daniel ku murongo wa telefone Daniel mahoro neza
mahoro
urahura komeye
ego turagumye
uherereye ka Daniel
sa
uherereye he
ndi nga ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba
Makamba ni hafi yo mu Rumonge urumva mutumire turi kumwe Ibrahim yipfuza kuza muri ako karere muri ako gace mu kwezi kuza ni umurundi yakuriye muri Tanzania akuriye muri Amerika atarigaraza mu Burundi ariko yipfuza kuzoza hiyo mu kwezi kuza ngo abone igihugu cy'u Burundi ikibazo cyane cyumviro w'umufitiye kubijanye no kuba muri aya mahiganwa ya Mr. and Mrs. Shanke nk'umujene aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange
ntango bisayimba babi ngira ngo ndaza guhava mbaza ikibazo coba mwishyuye kuko amajwi ntiyari guhita neza ntirikumvikana ikibazo nagira mbaze ubwa mbere nagomba ndabashimiye cyane kuko mumaze kuzana ishingiro nk'iki biratunezera cyane kuko mu minsi yeze twara tubona urunganwe abana twakuranye urungano rw'iwacu twiganye bazi no mu Burundi ukamengo nta nuko twigeze tumenyana ndumva ko bitanguye kubuza rero nagira ndababaze yuko hari muba mwarashinze nk'amashyirahamwe cyangwa amashyirahamwe yo kwiteza imbere yahurikiyemwo abarundi rwaruka rusabye rurino iwacu nabandi bari hiyo iwari kugira ngo duteze na cyane cyane agakorera hino mu gihugu cy'u Burundi kuko ndazi naho nabagiye hiyo yuko igihugu cy'u Burundi kiguma ari kigo kibyeyi cyababyaye ubwo nico nagira mbaze muri make
urakoze cyane urumva amashyirahamwe yokorana hagati yari mu Burundi nari muri Amerika Ibrahim na Mari baraza kudufasha mbere yaho ko bakwishyura reka mbanze nje kuri Jean Long amahoro neza Hello John.
Mahoro.
Urahura ko.
Hello.
Yego, turakumva.
Yego. Nitwa Daniel nagiraga ngo mu barizi. Ese mu byukuri nk'abo bakora muri ibyo bintu nta mbogamizi bacye ndabonamo zikomeye bakabona bisa naho ari igihe bigera bakumva bafunga. Ese mu byukuri nimba babona imbaraga bumva ibikorwa byabo byagera ku ruhe rwego barumva barageze iyo bajya banatubwire mu by'ukuri watsinze ku iryo rushanwa ahabwa ibihe bihembo agashimwa ahabwa kabakanga n'iki kamubesha mu gihe kinga n'iki ese abafi yafasha n'ababyeyi kwiteza imbere murakoze cyane
urakoze
ndi ku murongo
ego
urakoze
mbere yuko tubandanye reka mbanze nsubire ku cya kibazo cerekeye amashyirahamwe Marie sinzi ko wimije kuja mu Burundi ariko na Ibrahim ko mbarasha kukivuga ku kintu hari amashyirahamwe muba mufise ngaho muri ayo wa muri Amerika muba mwifuza yuko akorana na yari mu Burundi haba mu byo kwiteza imbere mu bajene cyangwa mu Barundi muri rusange muri ko murakorana nayo
je icyo no manza kwishyura no ko novuga yuko hariho ishirahamwe dufise n'abagenzi banje bidafatanije na pageant na Mr. and Miss Burundi yitwa Burundian Youth of Tomorrow bifasha abanyeshuri makamba numvishije bakibajije kabi makamba bifasha abanyeshuri makamba kugenda ku ishuri kubagurira impuzu no kubagurira ibikoresho by'ishuri tukaba twaritanguje mu 2015 ni koga yuko bitunezereza cyane kandi dushaka gukora ibisumba ibyo twakoze muri ino myaka indwi iheze hanyuma amashyirahamwe yo ngaha muri Amerika nayo ariko aravuka kandi akora ibintu byiza turashaka gufata mu mugongo ishyirahamwe ryitwa Beauty Out of Dust ni ishyirahamwe ryo ngaha muri Amerika rikora mu Burundi ariko ntago nibaza ko jewe na Ibrahim turikoramo ariko turabagenzi bayo nibyo novuga ariko nk'uko nyine tuzoza turatera imbere buhoro buhoro dushaka tuze turakora n'imigambi yo ngaho mu Burundi atari yo ngaha gusa mu migambi yerekeranye n'igifasha abo muri Amerika nayo amashyirahamwe atandukanye afasha abo muri Amerika Mr. and Miss Burundi ni imwe muri ayo kubera amezi icyenda dufata amezi icyenda atandatu kugeza ku icyenda turiko turitegura ntago ari kwiyerekana gusa ntago navuga ko ari kwiyerekana gusa turigisha imibereho yo muri Amerika ukungene umuntu ashobora kwifata ukungene umuntu ashobora gutera imbere mu kazi kiwe no kungene umuntu ashobora gutanguza business ya ibikorwa byiwe bya buri munsi n'inzira yocamo kugira bitangure kubera twese turazi kumwe n'ibintu bigoye gutangura urumva rero iyo abiyerekana bamaze gushyira kuvuga yuko bashaka kuyerekana bari turabafasha kwitegura amezi icyenda kugira bashobore kwibeshaho nyuma ya Mr. and Miss Burundi America iyo bahejeje guhigana
ego urakoze cyane ego hama babajije Daniel yabajije ibyerekeye inzitizi muri aya mahiganwa Ibrahim kumbe wabivuga kuri iki kibazo canke kumbure n'agashimwe uba wararonse ko bakagufasha muri iki gihe canke mu biko gurimo
cyambere natangurira ko ni kuko babajije cy'amashyirahamwe cyo nongeza ko kubye Mario yavuze na general nshiteka mwa proje amwe nakoze kuri uwo mwaka proje nakoze imwe twatanguye ishyirahamwe rya ifasha abarundi baba ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika zene abagenzi banje twatanguye ishyirahamwe rifasha abanyeshuri uri umuntu wiga ngaha muri Amerika turazi ko kwiga kuri kaminuza ku mayunivesite kenshi na kenshi bitwara amahera menshi sivyo amashyirahamwe twatanguye ni ishyirahamwe ryitwa BSF Burundian Scholarship Foundation ikaba ari ishyirahamwe rijejwe no gufasha abanyeshuri b'abarundi kurondera amahera kuronka imfashanyo cyangwa intera nabyo ishoboye gufasha umunyeshuri wari hose yiga ngaha muri Amerika so ni ishyirahamwe twatanguye hama ku kibazo wari ubajije kijyanye akakaniza agashimwe na naronse igihe natsinda agashimwe naronse navuga ati icyambe na mbere umunsi natsinze naronse scholarship nyine yinjije y'igihumbi niko gasema naronse kuri uwo munsi igihumbi cy'amadolari umugani uvuga ati yani ku makuru agashimwe naronse yani ni ibikorwa nagiye nakora amaproje nagiye nakora ku umwaka wose n'ubu nariko nakora kora urumva sinjye kwati mbese ngo ndarashe agashimwe kamwe kubera ibikorwa nakoze niko abantu nagiye mpura nabo uko yani uko byagiye bigenda mu mwaka wose ni ibintu bihambaye byose so umbajije ati ngo agashimwe kamwe gusa sinjye kwishimwe ndarashe agashimwe kamwe so ikubwa nakoze ku mwaka wose niko gashimwe ngo batinizwe kandi ko bashimwe iyi organization ya Mr. na Miss Burundi America ya mpaye
ego ni ndumva ko nk'abajene muri ko mwitunganya neza cyane ku buryo ko mushobora gukora igikorwa nk'iki mukanatanga amafaranga ashika ku gihumbi cy'amadolari hagati yanyu ese ibintu bito na gato
Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi bifuza kubabaza ibibazo bashikirize byumviro turafise Mugisha. Mugisha uraho neza?
Ndaho murabo.
Amahoro.
Amahoro.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Mbere na mbere turabashimira cyane. Mudutegurira ibiganiro byiza kandi byubaka. Ikibazo numva mfite ni ukubaza, nabazaga niba ngira ngo muri mesaje mu butumwa bugufi nabyanditse, niba hari uburyo bari gushyiraho bwo gushyigikira no kuzamura ba urundi rubyiruko ruri mu gihugu cy'Uburundi rukennye cyangwa ruciriritse rutabashije nko kwiga cyangwa se ruturuka mu miryango ikennye. Ikindi ni nk'uko nashyizemo ikibazo kivuga ngo ese hari uburyo bashyiraho bwo gushyigikira ari harushanwa rya Misi Burundi kugira ngo naryo ritere imbere, kuba tuba twumva risa naho ridatera imbere nk'andi marushanwa.
Ego murakoze niba hari. Ego urakoze cyane Mugisha, urakoze cyane. Reka mpindukire mbanze n'uwundi ku murongo wa telefone arindiriye. Musafiri Valence. Musafiri uraho neza?
Ego turaho neza.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ngiye mu Rwanda Kigali.
Ego.
Nandagira mbabaze, ese iyo Misa and Misi Burundi Amerika, ese n'umuntu w'Umurundi utaba mu gihugu ashobora kwitabira cyangwa n'abantu baba muri FAUS?
Ego urakoze. Ego reka mpere ku kibazo cya Mugisha, tugihere ku cyerekeye urwaruka rudafise uburyo. Mbega murabakira muri aya mahiganwa, muragerageza kubafasha? Hama ni kucerekeye niba mukorana na Miss Burundi mu Burundi, haba ari ugukorana nabo cyangwa kubafasha? Kuko yavuze ati kuri we yumva umengo hariho intambwe batarashika ko. Mpere kuri wewe Marie.
Fasha urwaruka mu Burundi rudafise uburyo n'ibyiyumviro turiko tuyumvira kubera natwe turacyari mu ntango ya Mr. Miss Burundi America. N'icyumviro turiko turiyumvira tuzokora mu gihe kiri imbere, hanyuma no gukorana na Miss Burundi kuri twebwe byobiteka twabishima cyane. Nayo ni intambwe tutarageraho ariko twifuza kugeraho.
Ego ishyirahamwe rya Miss mu Burundi. Alo Marie,
uranyumva? Nari navuze yuko gukorana na Miss Burundi muri mu Burundi ni igitekerezo cyiza cyane, kandi ibyo dutera iteka ko twakorana nabo, ariko n'intambwe natwe tutarageraho tutararondera ukungene twakorana nabo mu gihe kiri imbere nabo nyene, kubera turashaka kubashyigikira kandi nabo badushyigikira. Twabona yuko dufashe intambwe yo gukorana nabo byotuma byotuma tukunda Uburundi cyane, kandi byotuma duteza imbere Uburundi nabo ngaha bakabona yuko dufatanya mu mugongo.
Ego hanyuma nawe Ibrahim, hari ibikorwa byo gufasha muba muriko muriyumvira nimwaja mu Burundi cyangwa musanzwe mukora muri iki gihe?
Byamabiri biri ku mutima cyangwa mvuga jewe ikintu kiri ku mutima cyane rwose jewe nshaka gukora nagera mu Burundi, nashaka no kwicara n'urwaruka rwo mu Burundi kwa abantu tunganya imyaka, ani kwicara nabo kubabwira ati uko ubuzima bumeze ino kora akintu maze kubona kenshi na kenshi nshimaze kukumva jewe kubona kurinda mu mahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bazi ko hari ibintu byinshi maze kubona n'ibintu byinshi maze kwiga kandi ndakuze n'umunyeshuri cyangwa n'ubuzima mbamo ndazi ko hari mu byinshi maze kubona no noha impanuro ku banyeshure bari mu Burundi sivyo
Uh-huh.
So akaba ari ikintu kiri ku mutima cyane kurongoma yo kwicarana n'abanyeshure bari mu Burundi tukicarana tukayaga kugira ati bamenye ati ko uko ibintu bimeze ino mu mahanga rero hanze y'u Burundi na bene bafise kandi bubashe bwo kubikora kandi bafise n'inguvu zo kubikora icyo ni ikintu gikuru cyane igihugu cyane kiri ku mutima wanjye nabashaka gukora ya
urakoze cyane ndumva ko Burundi koko buri ku mutima kandi ofisi imigambi irashe izo fasha ni washobora kugenda ego hama kubijanye n'ibikorwa watsindiye mu mahiganwa wagiye mu mwaka uheze Ibrahim cyari kihe gikorwa wari washize imbere proje ni ihe wari watunganyije wari washikirije imbere
yewe natsinze kuri platform yitwa a true perspective hama kabari platform yarizanye jeje no kugira gufasha yani ibije community yacu tubamo aho gituye ikintu cyari ku mutima niko mukunyena nane mbivuga bwa mbere yani gushira twebwe abarundi kugira ngo tumenyekane sivyo ama project nkuru nakoze jewe ndabimo nicaye hasi ndiyumvira ati aho tuba kenshi na kenshi usanga kumva hari ama komite atandukanye kumva hariho komite y'aba Mexico hariho komite y'abanyaziya hariho komite ya yani kira bihugu bitandukanye kumva n'abantu nyine bazwi aho dutuye habaye ibintu bihambaye kumva na bene barabahamagaye babashize imbere ugasanga yani ibintu byinshi kandi ukabona na twebwe twebwe abiwacu twebwe abaje biwacu gusanga harabaye ibintu bihambaye mu karere tubamo mugasanga bene ntabyo bazi sivyo amacene yumvira ku mutima ni kubera iki twebwe abarundi tudakunda kuba babaduhamagara natwe tukishana nabo cyangwa na bene bakatumenya bakamenya imico yacu bakamenya uko tubayeho uko dutuyeho kandi ugasanga turi abantu benshi aho tuba sivyo n'umuntu ntarageze tuba ngaha muri ino ugasanga ntibatuzi cyane rwose naho boba bagize nk'ibintu bya n'amerika tubamo nambara amategeko mashasha ahari cyangwa abantu bakuru baba ngaha mu kirere turimo ugasanga twebwe ntibatuzi cyangwa ntibazi uko twiyumvira sivyo cyangwa nati ni mpaka icyo kintu ndacyiga nanagiye ndacyiga maze gucyiga mpura mbona yani nshaka cyane rwose kugira na bene bamenye imico y'iwacu mpaka ndabagire ndabahaye amavitasiyo kugira ngo umunsi mukuru utuma baza tukishana nabo abo banyamerika n'abandi bose bari mu kaganga aho dutuye kugira bamenye imico y'iwacu natwe tumenye imico y'iwabo kugira muri kazoza nibagira yari nima amaproje ajejwe naho tuba na bene bakaduhamura bakavuga ati burya abantu bari hari n'abarundi na bene tubakeneye baje dufatane nabo kugira niyo yari cyashyize kizo b'imbere baje bahari kugira naho ugenda ahantu ukavuga ati jewe ndi umurundi amakara dutuye bakumenya ati ubu ni umurundi ava hanaka afite umuco nyabaki tumwumva uko nuko nuko so icyo nakoze naragiye nta amavitasiyo abameyere babangaha mu gisagara turimo anaba mustanyeri naranutse niteka no kuyaga n'umukangesha w'umene amasenateri yitwa Sherry Bustos mbwa nyine igihe nakoze icyo kena nakora umunsi mukuru nyine ntiyaronse umwanya wo kuza mugabo narumvise iteka kuba nayaze kuyaga na nyine kubera ndazi zero nize ndi umwana kuri mu Burundi kuba ndi kwishimo ndi kwanda yaga n'umuntu ze sikintu kigize ego so abona na hayi kasho meyere umwe meyere umwe muri gisara tukiranga muri Davon Porta muri Iowa hama undi matsimiye yakivu utumwa mu meyere wa Molin kini gisagara kiri ngaha mbira n'umumeyere wangaha nyine bituye muri lokali nyine yaraje hama na bamustanteri aba county board members n'abandi abantu ze ababosi b'amashyirahamwe atandukanye bose ndabatumira bose baraje bafata ubwo butumwa hama cyangwa ndondera n'abantu ze n'abantu mu rwaruka rw'iwacu cyangwa mu barundi bacu batuye ngaha mbona bafise bakora kuri ibintu bihambaye bafise ama business atandukanye na bose ndabahamagara ndabira no gwaruka bose bagonga mu karere tugamu amabimaze kuba yani ari nzwe umunsi mukuru hambaye kubera ari umwanya kugira na bene batumenye nuko navuze ubwa mbere amaze kutumenya bakamenya hamba babona n'umuco wacu w'Ikirundi n'abandi bahari yari hari umuntu umwe mu bantu babiri babarwa kuba sinzi niba gute mu Kirundi twa state representatives
abaserukira izo ntara
ego amana nyene yaranse yani umwanya wo kwivuga ku mazina ngo ati niko ndikira iyi ntara ababwira abandi bose bari bahari ati sino yikira intara yacu ngaha hashize ngo kira abantu bose bari ngaha mu gisagara tubamo baramubona arivuga hama amaze kumubona arabwira ati ko nabyo naje abaserukira hama yani yari ku mutima cyane rwose kubera kugenda imbere no kwimenyesha twari abantu izeye abajene dufite ijambo twari tumeze ngo we want to put Burundi on the map
kwerekana nyine cyane rwose igihugu cy'u Burundi ku ikarata y'isi
so cyari kimwe yani yari proje yari ku mutima hama cyane rwose iri shyira mu gihugu cya Mr. Burundi na Mr. Burundi America yarafashe cyane rwose kubitegura neza byagiye neza urumva yani cyari kimwe yani gihambaye cyane rwose ari ku mutima cyarabaye na ababi bacu barundi bari ngaha tuba baraje barakirwa ubutumwa biba neza urumva kuva umwaka no kugenda imbere nikintu yani mvuze ndakora kiri ku mutima kandi kubera mbandanye gusa ngira iki nerekana imico y'iwacu nakanaga umuco iwacu aho tuba barundi bacu ni umwaka uzanye mba hari ikintu cyose cyose kizaba kiba tuba bazaba bimbera ko hariho
abarundi
ego
birumvikana ko Ibrahim uri gukora igikorwa kidasanzwe uri kuraba ambassadeur ngaho muri Iowa ambassadeur y'igihugu cy'u Burundi ni naba nshobora no kubivuga kuko kubona ushobora guhagurutsa umuramatari ugahagurutsa umushingamateka ugahagurutsa umukuru w'umutumba ugahagurutsa nyumba kumi bose ukabahagurutsa bakaza bakavuga bati turaje turemerwa ubutumwa bwawe warandika ikete ritomoye ryumvikana imigambi yawe bakakwitabira bakanavuga n'amajambo turumva yuko muri aba jeune bariko bakora ibintu bihambaye ngaho muherereye ni ibintu bitoroshye na gato turabateye intege hamabandanyiriza aho reka twumve iby'abandi bashikiriza babandanya babashikiriza ku murongo wa telefone hama muratubwira mu minota mike cyane dusigaranye ingene mwiteze urubanza rugiye kuzoza reka nakire umutumire wa nyuma Sabushimike Calixte masegonda make Calixte kaze neza
ego ndabaramukije neza abanyanyi ba VOA ama ikimbiro cyanjye ni kurabo Barundi bari hanze bashoboye kukreya ibyo bintu byo kufasha ubundi gwaruka baciye muri minsi kugira ngo bashobore guteza imbere ibihugu barimo na cyane cyane ni byiza ariko bihugu igihugu cyangwa u Burundi kuko hari abajene benshi nabo bakeneye ko bufashwa kugira ngo bateze imbere igihugu cyangwa u Burundi ego intero yanjye ndetse n'ubusabe kuri abo bategura ayo muganwa no gushyigikira abantu ego ndashimira VOA Hello. Guteza imbere ibindi bihugu na cyane cyane nk'ibyo bimaze gutera imbere mu bw'u Burundi nabwo burabakeneye kandi n'ubwo bw'u Burundi nabwo burakeneye ko bufashwa muri izo ntambwe kugira ngo bushobore guteza imbere nabo igihugu cyabo ego
urakoze cyane Calixte reka tubandanye rero tuba nk'abasozera ikiganiro tubaza ibijyanye n'urubanza rugiye kuzoza mu ndwiza ego twarungikiwe amajwi n'abari mu bikorwa byo gutunganya iri higanwa harimo cyane cyane n'umwe mu batanguje iki gikorwa ca Miss akabari Isabella yari mu batanguje ibikorwa bya Miss Mr and Mrs Burundi America akaba yarungitse amajwi nawe nyene hamagarira abagenzi biwe abantu bose kugira ngo bazoze muri rihiganwa bazoze muri rubanza reka twumve amajwi yiwe
ndabaramukije mwese aho muva mu Kagera ko kazi n'abanyita Isabel ndi kumwe n'Imana nkaba ni director wa Mr na Miss Burundi America pageant uno musi tubatiri ngaha kubaha ubutumire ku iteraniro kuri ku rubanza rwa Mr na Miss Burundi America pageant ruzobera muri Davenport Iowa tariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu mwese turabahaye ikaze abarundi turashoboye ugaruka rw'abarundi turashoboye kandi abazokwiyamamaza bose barafise icyo babatekereye mwese tubahe ikaze murakoze
ego uyu rero akabari Isabel ndi kumwe n'Imana umwe mu batanguje iki gikorwa cha Mr na Mrs Burundi America uwatsindiye amahigwa na kuruhande rwa Mrs akaba ari nawe nyene yaturungikiye amajwi nawe nyene kugira ngo twumve ijambo yaradufitiye kuko bafatiriwe ntibashoboye kubana natwe mu kiganiro ariko bifuje ko nabo nyene mubumva kugira ngo mwitabira kamo kabo reka twumve na Yvette
muraho mwese aho muri hose ndabaramukije kukazina nitwa Yvette Nishimwe nkabashaka kubatumira ku pageant izoba mu kwa gatandatu itariki 18 hano muri Davenport Iowa ikaze
ego uyu rero kabari wo mubariko baradukurikirana kuri Facebook umwigeme mubona yambaye kanzu itukura umwigeme mwiza cyane yari kumwe na Ibrahim mu mwaka uheze batsindiye rero agashimwe ka Mr na Mrs bakaba bahamagarira mu rubanza ruzoba mu ndwiza abari mu micungararo abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo muzo kwifatanya nabo mu mahiganwa aho bazotora abandi bashasha umu Mr mushasha no mu Mrs mushasha Marie ro duhindukire kuri wewe mu minota mike masegonda make tubwire ingene urubanza rutunganije mu ndwiza
urubanza ruratunganije kabisa ubu natwe turindiriye ko ruba n'umunezero cyane turatumiye nk'uko babivuze turatumiye abantu bose kuza mu kadeteriteka ni kaze turishimye kubera abazohiganwa mu kwitariki 18 ruheshi bariteguye kandi bararindiriye yuko abantu bababona berekane ibyiyumviro byabo berekane umuco wabo berekane n'umuco w'Abarundi kandi tukavuga yuko iyi ni intambwe ikomeye cyane dushaka kwerekana mu gutera imbere ngaha muri Amerika no mu n'agaserukira Burundi aho turi hose
ngo hama nawe Ibrahim akajambo kanyuma dusozera kumbure utumira n'abagenzi bawe n'ikindi bo bashikiriza
amarakoze cyane maje n'uvuga ati niko nkuko navuze bwa mbere nikuri akinikiri ku mutima niko kira umujene wose yobari ngaha mu mahanga nabo bari mu Burundi twicare tumenya ati ko twebwe twebwe rwaruka nitwe dufishe ububasha bwo guteza imbere Burundi bwacu kandi ndee bacu bakoze batubwira ati ni kwibuka iyo tuva ari hose kenshi na kenshi tuba dukuriye mu buhanga tukira abana tuba muri high school kenshi na kenshi usanga kumva abana batinye kuvuga iyo bava batinye kuvuga ngo akora umurundi cyangwa akora umunyarwanda cyangwa akora umutanzania ukumva avuze ngo ava mu bindi bihugu icyo no babwira ati dukunda Burundi bwacu tuwuteje imbere kandi twiga cyane rwose kukugira nihagera umwanya gufasha Burundi tuzaba twiteguye tubwira n'abatoyi bacu bamenye Burundi nabo baba kurenga mu mahanga nkuko mwumva na jimbwe Kirundi tubigisha ikirundi cy'iwacu tubigisha imico y'iwacu ntabampaye kazi cyane rwose nkuko Maria bivuze urubanza turabitegure cyane rwose ari ibintu bihambaye ibintu byose tubahaye ikaze kuri abandi bose barenga mu mahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Marie hari nimero abantu babahamagara ko bafise ibibazo canke bashaka ico baterera bo guhamagara kuzihe nimero.
WhatsApp cyangwa ku nomero zisanzwe kuri 214 6555 ndonge kwisubiramo ni 2 4 6 5 5 5 1 iyo niyo nomero umuntu wese ashobora kundomperaho ari kuri WhatsApp cyangwa ku nomero isanzwe kandi ufite ibibazo ushobora kubaza ari ubu cyangwa muri kazoza nikaze kukibaza ufite ibiterero ushobora
urakoze cyane urakoze cyane uyo rero yari Nishimwe Marie hamwe na Mbanza Mihigo Ibrahim bo muri Mr na Mrs Burundi America urubanza rwawo rwimirije mu ndwiza niho duheraje ikiganiro cy'uno munsi mwakoze cyane mwese mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.